Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alice Akimana.
Sangwe kazi nchuti wa kunzi wa radio Inzamba gateka kawe murano makuru yo kuri no genekezo rya 19 munyonyo umwaka w'2021 ari twabateguriye ahagaze kuri zino ngingo nkuru nkuru zikwerekera ikarashishi n'imyimenyerezo ya giserikare bimaze imitsi bikogwa n'imbonera kure mu masaha y'ijoro muri komune ya Bugenda na mu ntara ya Gitega irahagaritse umutima abanyagihugu baho. Ibyo bikogwa ngo byaba biri mu ntumbero yo gutegura isozerwa ry'intwe yahariwe mu rwanyi mu mugambwe CNDD-FDD. Abantu babiri nabo baritabye Imana bivuye ku mvura nyinshi ivanze n'igihuhusi kuri uyu wa kane ni muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro. Muraza kubyumva muri ano makuru. Nayo mu mpunzi z'Abarundi mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo aravuga iterabwoba rifatiye ku ivangurwa rya mwoko rikorwa na bamwe mu babanyi babo b'abakongo bagiriza impunzi zo mu bwoko bw'abatutsi ko zoba zikorana n'imwe mu migwi igwanya ubutegetsi bwa Congo. Aya n'ayandi ni mukanya ana makuru muri ko muyashikirizwa na jewe Alisa Kimana nkabasubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turonge kuwaramutsa abantu babiri barapfuye uwundi umwe arakomereka bakubiswe n'inkuba byabereye muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro ni mu mvura ivanze n'urubura yaguye kuri uyu wa kane. Abanyagihugu imirima yabo yahononekariye bakaba basaba ko bugarukirwa ko ni nkuru ya Parfait Mudasigana.
Abo bapfuye uko ari babiri bose n'abanyeshure umwe ni Fabrice Niyubahwe w'imyaka 18 akaba yahora yiga ku ishure shingiro rya Wandoha uwundi ni Justin Sabimana w'imyaka 8 yahora yiga ku ishure shingiro rya Gasambi ni muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro. Iruhande yabo babiri bapfuye hari uwundi yakomeretse wo kumutumba Murama hari mu mvura nyinshi yariko iragwa ku muhinga mukuru wa kane. Aya makuru avanga muri komine ya Nyabihanga avuga ko imitumba ya Munago na Murama yasindikajwe cyane niyo mvura yari ivanzemo umuyaga n'urubura rwinshi. Imirima y'abanyagihugu yarononekaye cyane nkuko abarimyi bavyigana. Uyu munyagihugu agasaba ko abagira neza bo bagarukira ko vuba bwango.
Imvura yaraguye kwana urubura rwinshi kwana umuyaga ibitoki byaraguye ibihage imyumbati eka ibitegwa byose byaratabagaye. Kugira gusa yuko abagira neza bo kiri cyo bafahije kuko nta kindi kintu twikora ko ngaha muri kino karere muri kino gice ko nibiteza ndumva ari uko nta kindi kintu umuntu ashobora kwikora ko kugira ngo ashobore kuba akatugenda agafashanyo cyangwa akabuta bashobora gutera bagasubira bagatera filimu tutarabe kuko hari icyo twashobora kuvuna.
Radio Inzamba ntiturashobora kuronka musantere wa komine Nyabihanga kugira ngo atubwire icyo abajejwe intwaro biteguriye gukora kugira ngo bagarukire ko abo banyagihugu.
Parfait Mudasigana urakenuye ubwo abandi bwinshi mu banyagihugu bo muri komine Bugenda na mu ntara ya Gitega biturutse ku ikarashishi n'imyimenyerezo ya giserikare bikogwa mu ijoro n'urwaruka rw'imbonera kure rwegamye umugambwe CNDD-FDD. Ibyo bikogwa ngo bihagaritse umutima bamwe mu banyagihugu bo muri iyo komine ngo byaba biriko bikogwa mu ntumbero yo gutegura umunsi uzosozera indwi yahariwe abagwanyi mu mugambwe uri ku butegetsi. Inkuru ya George Nimenya.
Iryo karashishi inyigisho za gisirikare ryama ritangura igihe cy'isaha 9 z'ijoro gushika isaha 12 zo mu gatondo. Abanyagihugu bo ngaho muri iyo komine bakaba batekewe n'ubwoba ko iyo myimenyerezo n'izo nyigisho za gisirikare bishobora kubakwegera mu bintu bibi na rijya batari bwibagire amarushwa y'intambara bari bahitiyemwo mu myaka iheze nk'uko umunyagihugu abitwiganira.
Tumaze iminsi twumva guhera amasaha 9 y'ijoro abantu bagenda bariruka bafise ibihiri baririmba n'indirimbo z'iterabwoba bagenda baravuga bihaya bavuga yuko umukuru w'umugambwe Reveriano Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye babahaye uburenganzira bwo kugira imyimenyerezo ya gisirikare. Aho usanga ndetse no mu ngo z'abantu ariko harabera imyimenyerezo ya gisirikare abantu bariko barabigisha ico bitareyi n'ibindi n'ibindi. rero turataka dukakambira nyenicyubahiro mukuru w'igihugu ndetse n'abamufasha kurongora iki gihugu ko ibihe ntambara byadusasereje ko batobandanye bakwegera urwaruka ku misoresore muri ibyo bintu bijyanye n'intambara. Ingorane tubona ni uko muri kazoza bashobora gusokwadukamo ibindi bintu ugasanga abantu barasubiye gusubiranamwo baratemaguye abantu cyangwa barabagiriye nabi.
Kuri ayo makenga Uganda rwa radio Inzamba agati yakawe rwakuye kuri telefone mu santere wa komine Bugendana Bukuru Beatrice kugira ngo aduhe umuco ariko ruramukena. Tubibutse ko indwi yahariwe umugwanyi mu mugambo wa Saint David izosozererwa muri komine Bugendana kuri uno wa gatandatu itariki 20.
Impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika yaranira intwaro rusange ya Kongo zirahagaritswe umutima n'iterabwoba rifatiye ku ivangura ry'amoko rikorwa na bamwe mu babanyi babo b'abakongo. Bagiriza impunzi mu bwoko bw'abatutsi ko zoba zikorana n'imwe mu migwi igwanya ubutegetsi bwa Kongo iharanira demokarasi. Basaba ubutegetsi bwa Kongo n'igisata kijejwe impunzi ya SR kubikurikiranira hafi bagasukamwo mabisi. Iyo ngo tuyibaze Trifine kani wabo.
Izo mpunzi zivuga ko muri no minsi ya vuba bateka ubwoba n'ababanyi babo b'abanyekongo iharanira demokarasi bo mu bwoko bw'ababembe. Bavuga ko baragiriza bamwe muri izo mpunzi bo mu bwoko bw'abatutsi ko baba bakorana n'imigwi bigwanya ubutegetsi bwa Kongo bakabagiriza kandi ko bakorana n'abanyamurenge.
Aha tuvusa amagana n'agahinda bamaze iminsi abantu batuzanira amakuru ko turiko turarondegwa n'ikirorereke gwanya leta ya Kongo ngo kubera harimo n'abatutsi muri twebwe ko twaba dufitaniye isano n'abanyamurenge. Kara tumba n'imitima yacu itameze neza. Iminsi yose batwagiriza ngo turabatutsi dukorana ngo n'imigwi y'abanyamurenge imwe abamakanika ibyo byose akaba ari ifitina y'ababembe tubana batubonye ngo bare batutsi.
Bamwe muri izo mpunzi z'abarundi za baba 30,000 bavuga ko badasiba gukorerwa mabi. Imbere y'iryo vangura inka zabo zaribwe n'abantu batafashwe bivuga ko boba ari abanyekongo. Basaba ubutegetsi bwa Kongo n'igisata kijejwe impunzi HCR gukurikirana hafi ivyo bintu hanyuma basukemo mabisi ibintu bitarayangara. Twarondeye ujejwe kambi ya Rusenda kugira ngo atubwire ico yoba biziko n'ico yoba agiye gukora. Turamukena
Tifine kani wabo urakoze. Muruna nise BDH Vicar naho nikurikiranira hafi bijanye n'agateka k'impunzi zo mu karere ngo bate umutima uhagaze n'iryo terabwoba ririko rigirirwa impunzi. Leoporo Sharangabo icegera turongoye ngo runani agasaba leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zikingirwe no kugira amatohoza kuba inyuma y'ibyo bikogwa. Tega matwi Leoporo Sharangabo.
Mbiza bidaje bikare turatewe umutima uhagaze n'ibitero maze iminsi bikorwa n'imigwi yabitwaje ibigwanisho mu makambi y'impunzi ya Murongo na Rusenda. Aho iyo mirwi hanini usanga igizwe n'abamayimayi, abamayimayi nabo hanini benshi ari mu bwoko bw'ababembe bakagiriza rero izo mpunzi ko zishobora kuba zifitanye imigenderanire n'abanyamurenge. Ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane bigakorwa. Izo kandi z'impunzi zicungirewe n'abapolisi n'abasirikare mu gihugu cya Kongo bikaba ari byo bitangaje cyane kubona ko abo bitwaje ibirwanisho binjira mu makambi bagakora ibintu byose bashaka bakiba bagasohoka batigeze bafatwa bagasohoka atakimwe kimwe kibaye kandi iyo kambi isanzwe icungerewe. Naho rero tuvuga ngo duteye ibyatsi ibyo bintu, duteye ibyatsi iyo nyifato, duteye ibyatsi ibyo bitero, dugatera ibyatsi n'iyo nyifato y'aba basirikare ba Kongo n'abapolisi badatabara mu gihe habaye ingorane muri ayo makambi. Rero iyo birabye neza abo basirikare n'abapolisi abenshi muri bo usanga bava muri abo babembe ugasanga rero harimwo ibijanye n'uko bashobora kuba bashigikira abo bantu bakoze ibyo bitero kandi koko ko bashobora kuba bari n'inyuma yabyo. Twebwe rero naho duhera dusaba leta ya Kongo gukora ibintu byose bishoboka kugira ngo impunzi z'abarundi zibeho mu mutekano kandi hakorwa amatohoza kugira ngo bigaragare neza koko nimba by'ukuri abasirikare n'abapolisi badashobora kuba ari inyuma y'ibyo bintu. Ikindi kandi tugasaba ko leta yokora ishoboka byose kugira ngo impunzi z'abarundi zivanwe aho hantu hari umutekano muke zishigwe mu mazone ari mu mutekano.
Tukiraho mu by'umutekano muke umuryango w'umunyagihugu muri komine Kiganda y'intara ya Murambe yitwa Christophe Ndayiragije urasaba kumenyeshwa aho yoba ari nyuma y'ukwezi afashwe n'inzego z'igihugu. Bavuga ko abamubonye bwa nyuma yaraye afashwe yari muri komisariya mu ntara ya Murambya, ariko kuva ico gihe ngo ntibasubiye kumenyeshwa aho yoba afungiwe. Iyo nkuru twayiteguriwe na Prosper Nzisabira.
Christophe Ndayiragije yahagaritswe igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi ku muhani wabo muri komine Kiganda y'intara ya Murambya. Icyo gihe yagiye gufatwa n'inyamiramabi yaha Kiganda ari kumwe n'urongoye umugambo CNDD FDD muri iyo komine, hamwe n'urongoye imbonerakure Ikiganda Gilbert Nizigimana. Kuva afatwa umuryango wiwe waherutse kumva ko yarajwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Murambya, inyuma yaho nta yandi makuru basubiye kumenya yaho yoba apfungiwe. Umuvukanyi wiwe Odette Nizigama asaba ko umuryango umenyeshwa ahari.
Ukwezi umunsi kuraheze Christophe afashwe, kuva Christophe afatwa twagumye dusaba kugira ngo batubwire ngo Christophe yoba ari, ko gushika ino saha nta hantu kuri tuzi Christophe yoba nta kintu ari karazira kigeze cy'amatongo. Ndifuza gusaba Ladislas ko arazaho Christophe ari, asaba Opeji aje kumufata muhira araza ahari araza aho yamuhereje. Hongera nkasaba komiseri w'Umurambya provincial bamwumvirije n'utwara iperezi Murambya niwe bamwumvirije ku wa gatatu mu gatondo. Hari n'umuntu yagiye aramubona baramuhana umukatarajya ko yari yaraye muri komisari y'Umurambya. Hamushikiwe ndabingenze bambare hano Christophe yoba ari basi.
Bafise amakenga menshi ku mutekano uwabo.
Niyo bakiriho bamwerekane bamushire imbere butungane. Nkongera nkasubira nk'ingingo umukuru w'igihugu je na ntabararuhura umutima wanjye warushe, batubangire ahantu Christophe yoba ari gushika ino saha nk'umuryango. Kandi igihe cyose Christophe ataraboneka sinzi uhwema kubaza ubutungane, kubaza bamufashe, kubaza bamwumvirije aho Christophe ari gushika ino saha. Bijya byose Ladislas yamwaraga ko agiye gutera byo mu rutegamo, noneho duhiriwe duhishije abivuga ivuge gutera mu rutegamo nta zina Christophe ryarimo.
Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Ladislas niyo ndiko arongoye iperereza muri komine Kiganda, avuga ko ariwe yamufatishije hamwe n'urongoye igipolisi mu ntara ya Murambya ngo batange umuco aho Christophe Ndayiragije yoba afungiwe, ariko ntitwashoboye kubaronka.
Inzamba.
Amakuru kuri Radio Inzamba arabandanya. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarayahinduye leta yiwe ku nshuro ya kabiri mu kiringo cy'umwaka. Abashikiranganji babiri nibo binjijwe muri leta, batatu nabo bahindurirwa ubushikiranganji. Inkuru ya Jean Marie Ndabashinze.
Madamu Leokadi Ndacyayisaba yarayagenywe ku mushikiranganji wo kumenyesha amakuru ava muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Yize amashuri yiwe muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubutunzi. Yahora akora mu gwi wo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. N'umutuzikazi wo mu mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe yinjiyemo vuba nk'uko amasoko yacu muri CNDD-FDD abitubwira. Dr. Sylvia Nzeyimana aramutswe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanikiriza Chasita. N'umudukazi avuka mu ntara ya Gitega, yahora arongoye ikigo citwa Humura gikorera mu ntara ya Gitega kijejwe kwitaho abakenyezi bafashwe ku nguvu. Mufasoni Sivinze Imana n'umunyamugambwe wa CNDD-FDD akaba ari mu bakenyezi wo mu mugambwe bavuga rikijana bahurikiye mu ishyirahamwe bise Femme Ntwari, ishyirahamwe irongowe n'umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Abashikiranganji bahinduriwe ubwoba bahora batwara ni Domina Banyankimbona, yahora aramutswe ubushikiranganji bw'abakozi ba leta, ubu akaba agiye kuramutswa ubushikiranganji bw'ubutungane. Tadendi Kumana yahora abazwa ibyeregeye amagara y'abantu, ubu agiye kuramutswa ubushikiranganji bw'abakozi ba leta. Mfasoni Marie Chantal Nijimbere yahora aramutswa cyo kumenyesha amakuru, bagiye kubazwa iby'ubushikiranganji bw'ubudanaji na ba mukerarugendo. Asubiriye Capitoline niyo nizigiye yaramazemwo amezi 5 gusa muri ubwo bushikiranganji, ubushikiranganji abatari bakwibona yuko bwabaye akayobera bahinga.
mgenzi wacu Jean Marinda bashinze arakenuye inkuru ishiye ku masonga kuri wa kane mukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yafashe ingingo ikuraho ibihano cyo gihugu cyari cyafatiye Burundi mu mwaka w'2015 gishingiye kuko ibintu byari byifashe muri ico gihe umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko iyo ngingo yafashe ishingiye kubimaze guhinduka mu nzira nziza kuva hashitse ku butegetsi umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye ibintu mu Burundi ngo byahinduwe cyane n'ibyabaye mu mwaka uheze harimo guhererekanya ubutegetsi inyuma y'itorwa rya Evariste Ndayishimiye mu 2020 ubwicanyi bwagabanutse hamwe na byinshi ngo byahindutse mu bisata bitandukanye kubutumwa yanditse kuri Twitter umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu cya Amerika yo gukuraho ibihano ku gihugu arongoye ibihano ku Burundi byari byafashwe ku ntwaro ya President Obama mu 2015 ico gihe hari abantu bane bari bafatiwe ibihano ku giti cyabo barimwo arengiyo mebunyoni wasigaye ari umushikiranganje wa mbere muri Leta ya Evariste Ndayishimiye uwundi mutegetsi mu nzego z'igihugu yari Godefroid Bizimana yari icegera cy'umuyobozi mukuru ajeru gipolisi abandi babiri barabaza ku isonga mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 General Godefroid Niyombare hamwe rero n'umuyobozi General Cyril Ndayirukiye nibari bemerewe guhabwa uruhusha rwo kwinjira muri Amerika amatungo yabo nayo akaba yari yafashwe iterambere rya politiki yaciye muri demokrasi nyakuri ngo nico kibuze mu Burundi kugira ngo haboneke iterambere mu butunzi uko niko bisigurwa n'umwigisha muri kaminuza Liberani bashira kandi avugira umuhari map Burundi buhire abisigura mu gihe kuri uno wa gatanu ariho hasozerwa ibikorwa by'inama yahuriyemo bamwe mu nshabwenge z'abarundi bariko bigira hamwe icokogwa na leta kugira ngo igihugu kive mu bukene kirimwo Liberani bashira kandi avuga ko umuti ari uko leta yohindura umukenyuro ikaza n'umutekano n'ubutungane mu bisata byose by'igihugu tumukurikire
ubwa mbere bwobwo iterambere ry'igihugu mu bibutunzi sagataka karimwo amabuye y'inzahabu nyinshi canke diyama canke kwivre n'ibindi kandi simitahe myinshi yinjira mu gihugu oya kuko Zaire na Brazil mu myaka y'igihumbi 1970 ibyo bihugu bibiri biba byarateye imbere iterambere y'igihugu ni iterambere rya politiki rizi imbere ya byose rica muri ibi bikurikira amahoro n'umutekano ku banyagihugu bose n'abanyamahanga batsindara muri icyo gihugu n'ukwishyira n'ukwizana kw'abanyagihugu kw'ibinyamakuru n'abanyapolitiki niyubahirizwa ry'amategeko n'ubutungane butunganiriza bose n'ukwigisha urwaruka ko hari kizira ko mu Burundi dufise imigenzo nshatse kuvuga ubuntu n'ubushinga ntahe cyo no kwita mu gifaransa construction et respect dans système de valeurs d'ubuntu et d'ubushinga ntahe iterambere ningene leta yubatse ningene itunganiriza abanyagihugu iterambere no kugwanya akarenganya aho kari kose ibisuma n'abambuzi iterambere mu by'ubutunzi yubakigwa ku iterambere mu bya politiki kibuze mu Burundi n'iryo terambere rya politiki rica muri demokrasi nyakuri hanyuma abarundi bakaronka umwidegemvyo ntangere ibikurikira rero niyubakwa by'ubutunzi bw'igihugu ariko busasiwe n'itunga rya politiki
mu gisata c'indero naho urunani bafashe bige guhamagarira leta gutanga ubumenyi mu mashure biciye mu buhinga ngurukana bumenyi mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uwa gatanu Jean Samandari arongoye urwo runani amenyesha ko ubwo buhinga buzofasha mu kugabanya ubwishe bw'abana mu ishure hamwe no gutorera inyishu ikibazo cikena ry'abarimu kurikira
umunyamabanga mukuru wa ONU yaramaze gushikiriza ijambo hari mu mwaka uheze mwaka w'2020 ashigikira umugambi wo kwigisha biciye ku buhinga bw'ukana bumenyi bwa none uyu mugambi utanguye cikuvuga yuko uzotangura ejo mu mashuri yose oya abigisha barahari bazobigisha bafatiye kuri ubwo buhinga bwa none mbere nagomba menyeshe ko abana naho barabana abantu nikora kumbure uwo mugambi uzogenda buhoro buhoro uzoza gushika icyo giye kuri bose bafise ubuhinga bwa none. Murazi yuko dufise ingorane zifatiye kukubura ibitabo, kukubura intebe mu mashuri amwamwe. Ivyo byose ni ingorane zituma umwana w'umurundi atiga neza, ariko dukoresheje ubwo buhinga ivyo byofasha kugabanya izo ngorane, kuko umwana asigara yiga akoresheje ubwo buhinga. Mbere no ku munyeshuri yakunda gusamara arashobora no kuronka umwanya wo gusubiramo ivyo yize atangorane.
Yari Jean Samandari arongoye urunani bafashe bige. Imbere kubandanya n'amakuru dukurikire aka mu gategwa n'ihuriro ry'abarundi baba mu bihugu bya Burayi FODIB, akamu kajanye no guhamagarira abarundi kwirinda no kwikingira ikiza cha coronavirus. Kurikira Oscar Butare arongoye ihuriro FODIB.
Mashinga ntahe bafaso ni ndongo z'igihugu cyacu cy'u Burundi, namwe mwese mufise ico mujejwe mu ntwaro. Uyu munsi umunani FODIB ruzindutse rubatera akamo ngo mugerageze uko mushoboye kose mufate ingingo zibereye zifasha bene Burundi n'abo bose ba mu gihugu cyacu cy'u Burundi gutandukizanya ikiza cy'indwara ya COVID-19. Turazi neza ko abarundi batari bake bagerageza kwikingira icyo kiza, mugabo haracyari hagahaze kuko amahwaniro y'abarundi benshi yagumye arekuwe, kandi n'abayahuriyemo ntibari bambaye agafukamunwa kandi bakabegeranye nk'uko umenga turi mu bihe bisanzwe. Urunani FODIB rurateye akamo abategetsi ngo mugerageze gusumba uko musanzwe mubikora, mufate ingingo zose zishoboka ku neza y'abanyagihugu n'abandi bose baba mu gihugu cyacu cyatwibarutse. Ikindi twifuza kubavunira akagohe ni imvugo idahumuriza abategetsi bamwe bamwe bakunze kuvuga ku vyerekeye urucanco rwa COVID-19. Urunani FODIB rurashima ko mwemeye ko urucanco ruza i Burundi. Icyo gikorwa mwakoze kandi dushima ntigiherekezwe n'amajambo acivutu canke atera ubwoba abarundi guhurumbira ubwo rucanco. Urunani FODIB rubasaba nyabuna guhimiriza abarundi uhurumbira ugwa rucanco, kandi munabereka akarorero mu kwicandagisha ku mugaragaro.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvune nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Ibikorwa byo gukora ibarabara ry'igihugu nimero zitatu ribi Bujumbura rija mu ntara ya Rumonge byaraye bitanguye gukorwa. Abarikoresha mukunguruza hamwe n'abakoresha ibyuma byabo bakaba biruhutsa, ariko bakaba basaba ko iryo barabara ryo kwitonderwa kugira ngo ntirizoce ryononekara nk'ayandi mabarabara yagiye arakorwa muri kahise hama ntamare na kabiri. N'inkuru ya Beni Axel Khan.
Kuva ku munsi wa kabiri niho hatangura kwibonekeza imodoka zikora amabarabara zitanguye gushika ku ruzi Dama ahahurira amazone ya Kizuka na Rumonge. Hari ku munsi wa kabiri mugeza ariko zitegurira gutangura gukora ibarabara ku munsi w'ejo wa kane. Ibikorwa byo gutangura igikorwa nyezina kikaba kijanye no gukora ahasanzwe harononekaye, ariko ngo hari n'ibindi bikorwa bitoshe bikurikira nk'uko bivugwa n'abakozi basoje ya Satomu bariko barakora iryo barabara. Abasanzwe bakoresha iryo barabara bari barindiranye igishika ibikorwa nk'ibyo, baragaragaza akanyamuneza kuko bafite icyizere ko ibikorwa by'urudandazwa bishobora guca bisubira gutangura. Ariko rero baributsa leta ko ikwiye gukurikirana ivyo bikorwa kugira iryo barabara nirimere nk'izinyubakwa za leta zitamarana kabiri
ariko kandi turaje uko inyubakwa zimaze iminsi zigenda bubaka hari ugasanga biri ko birasidagurika mu atanu umwanya uhaciye tubasaba yuko leta ikaraba ukuntu bashobora gucunga neza kugira ngo ibyuma byaba ibyuma bwabo buryo bwo gukoresha iryo barabara ntibunyuruzwe ngo bibe nk'izindi nyubakwa zimaze iminsi tubona
igisagara ca Rumonge na Bujumbura gitandukanywa n'ibirometero 75 ni ukuvuga ku miduga myinshi hakoresha umwanya uri munsi y'isaha n'igice by'urugendo ni mu gihe kuva ryononekaye imiduga myinshi yakoresha amasaha arenga 4
ni naho rero dushye dusozerera amakuru twabateguriye nshimire mwese mwayateze yombi uruganda rwa Radio Inzamba gatega kawe rwayateguye sinongera ntarushimiye Arisa Kimana mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye na ubuta.